Jwi Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kirwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi biradio Jwi Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese rero mu kiganiro mwisanga. Kwigenekezo rya 14 ryo ku kwezi kwa kabiri ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi bwaremeje umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté wicegira cambere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa. Uyu mugambwe wemewe inyuma ikiringo kitari gito wankiwe kwemezwa kubera mu ntango Rwasa yari yamenyeshejwe ko yatanze izina FNL Amizero y'Abarundi risa n'uwundi mugambwe usanzwe wemewe n'amategeko. Uyu mugambwe wemewe kandi mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'imyaka ibiri kugira ngo hatunganywe ayandi matora mu mwaka w'2022. Mbega icyo kiringo kirakwiye kugira ngo uyu mugambwe utsimbatare uheze witegurire guhiganwa n'indi migambwe imaze igihe kirekire ikora. Mbega imigambwe imigambi ingenderwa ko uyu mugambwe niyihe akizera ko uyu mugambwe ushaka kuronka amajwi yowuha insinzi mu mwaka w'2022 kangana iki? Intambamye uyu mugambwe ushobora kugira n'izihe? Ivyo ni bimwe rero mu bibazo tugiye kuyaga n'umukuru uyu mugambwe Agathon Rwasa asanzwe aricegera c'umukuru w'inama ucegera cambere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Mwiriwe neza mushya ntaya Agathon Rwasa.
Mwiriwe
murakomeye.
Yego turaho turashima.
Yego murakoze kwitaba ikiganiro.
Yego murakoze namwe ko mutwakuye.
Yego mi nashaka dutangure cyane cyane kuvyerekeye umugambwe wanyu wemewe kandi kiringo gito kiri munsi y'imyaka ibiri gisigaye kugira ngo hatunganywe amatora. Mbega uyu mugambwe uzoba umaze gukwiza byose kuronka kanya kuja mu manyagihugu kugira ngo uhiganwe n'indi migambwe imaze imyaka iri ku kibuga?
Umwanya nibyo ubirabye ni muto ariko kandi burya hari shaka n'inzira ziraboneka. Abarundi batari bake baripfuza ihinduka ryiza ku buryo twe twizera neza yuko muri icyo kiringo dushobora gukora ibikorwa bitari bike, kandi turibaza yuko hari abantu benshi twadusanganywe kuzuba ari ukurondera abanywanyi bashasha biyongera kubo twadusanganywe kuva iyo myaka yose. Ndayo kuvuga ngo imyaka ari imigambwe imaze imyaka kuva 1992 imigambwe mwinshi yemewe itari igera ijya no mu matora y'abajenama ba komine. Urumva rero ugiye kuraba si imyaka ahanini igikuru n'abari muri uwo mugambwe n'ishaka baba bafite ryo gukora ibikorwa byatumye baja muri politiki. Rero tubona rero yuko ikiringo gisigaye yego kumbure uharuye ko hari abamaze imyaka myinshi ku rubuga ni gito, mugabo kandi natwe tuzoshiramo ingufu zose dushobora kugira ngo natwe tuje muri iryo higanwa kuko niyo cyane natumye tubaho nk'umugambwe.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose, imigambwe imaze imyaka n'imyaka ariko itaja ku rubuga ngo ishikire abanyagihugu. Aho niho no babaza murazi ko hari imigambwe irenga nka 44 mu Burundi. Muribaza ko icyo gitigiri gikwiye cerekana imigambo ikomeye canke imigambo ikwiye kuba mikeyi iri munsi ya itanu canke munsi ya cumi?
Mu by'ukuri uravye Uburundi ukuntu bungana, ubuhojojo bw'imigambwe ntaco bwungura kiretse yuko usanga gusa abantu bari mu ngendo yo kuba abantu birababo aho kuraba kumbure inyungu za benshi, inyungu z'igihugu. Igihugu nk'u Burundi rurabye ukuntu kingana mu by'ukuri, imigambwe yabaye myinshi iyo bitanu yabaye myinshi naho nyine nayo ubundi hoho ni itatu yo bimaze itatu cyanyine. Ariko kubera nyine yuko kumbure bamwe n'abandi baba bafite ingene babona ibintu cyangwa ingene biyumvira ibintu, wogira imigambwe itanu yo bimaze hanyuma abantu bakaraba rero mu nteguro zishya zitanu guhitamo ngaho byokoroha gusumbaho umuntu yakubwira ngo nuhitemo hagati y'imigambwe 44.
Ariko inani ntizemewe, iyo migambwe ntishobora kugira inani?
Oya, inani ziremewe ku migambwe keretse yuko mubwirizwa shingiro rishasha kigira kubigenga ko aribo badashobora kugira inani, ariko ku migambwe ni bisanzwe.
Mbega abo mwari kumwe Mizero ba bakiriye gute inkuru yuko mwebwe mugize umugambwe wanyu?
Inkuru su kuvuga ko cabaye ikintu kije giturumbuka kuko inyuma y'ibyose ndakamara amaka y'ibyo shingiro twaravuganye turavuga ati murabona yuko rero burya abigenga dufise akanyizo rike tubiza kwiyumvira uburyo dushiraho uduja muri politiki by'ukuri ntituve ku rubuga ama turavuga tuti twebwe ku ruhande rw'iwacu biragoye kubera yuko babona ko hagiyemo n'iby'ubwicanyi n'iki ibintu zose twagerageje kuzaza twaciyemo ngo dusubize hamwe bikanka tavuga ati byo haba bitubera ngombwa yuko dushinga uwundi mugambwe sikitumere no kuba twari turi kumwe muri iprona ngo muri iprona murazi yuko yego n'ibyo amatati yarabaye mugabo baragiye muri za sentare imanza zaraciwe kuri bo twavuga tuti bo biroroshe ko bashobora gusubiza hamwe barashaka no kumvikana nibashaka bagashyira hamwe bagarondera uburongozi bushasha kumbure bagashyira no mu ngiro izo mpanza zacitse ariko umva aho sino kwinjiramo cyane ntabyo nzi mugabo sukuva ko ari ikintu cyatunguye uyu cyangwa uriya hanyuma twebwe tuguma twizera yuko abantu gukorera hamwe ari byo byoza n'umwimbu gusumba igihe cyo gushyiraho inani bibaye ngombwa ko dukorana n'uyu cyangwa n'uriya amategeko uwo muryango arawugurura twobirabama tukabandanya urugamba rwa politike inguvu zidatatanye.
Ibiharuro bya byatohojwe gato imbere y'amatora mu 2015 ibiharuro byari byakozwe n'ishyirahamwe rikomeye cyane rwose ibyo bita nko mu cyongereza cyangwa mu gifaransa pole scientifique byerekana imigambwe yo mu Burundi itari mike ifite amajwi make cyane rwose harimo n'umugambwe wanyu ibyo bintu byoba biva kuki?
Oya erega nukuraba hari ibintu abantu bagira bakavuga ngo batohoje mbwa batatohoje nuko bikwiriye none ubu woza ngaha mu Burundi ukabona umugambwe runaka ukoresha ingufu zose zishoboka utera igitsura abantu ukaje uvuga ngo niko ngo abo bantu biyumvamo uwo mugambwe urumva umugambwe uba ushatse kuba umwe kubera ufize ubutegetsi kubera ugize gute hanyuma kandi rega rimwe na rimwe hari nubwo abandika bimwe n'ibyo bintu nabo nyine baba bari kubarisabira ashavuga ati sinzi itare ku masabo atereka mubwire neza abakumbure ndabe kutwanje tukaba turabandanya ibyo rero ni ibintu bisanzwe amajwi none ntibyagaragaye ejo bundi mubwirizwa shingiro iriya kamarampaka yabaye wowe wozigurira ukuntu byafashe imyanya ingana kuriya kose kugira batangaze ibyavuye muri ajya amatora nimba by'ukuri bijya batangaje kwa rukuri ariko anashaka kubwira yuko mu gihe amatora yoba atomoye atagikenye kirimwo atabuswaganye burimwo cindizira neza yuko ibyo atwaye bitumenyereye se nitangaza ngo nibiriya abantu botangara icyenda na gatatu murazi yuko abari bari ku butegetsi bari bazi yuko batsinda byanka byakunda uwari kuza ababwira yuko batsindwa ntibari kumwemerera ntibari kumwumviriza nibyo ariko ushaka kuvuga ntibari bari kubiburizamo mugabo ukuri kwagumye ari ukuri mwarabonye ukuntu byagenze n'uno munsi rero umugambwe wacu si wo mugambwe wavuga ngo ni wo udakomeye si wo wavuga ngo ni wo utafise abanywanyi si wo wavuga ngo ntukundwa n'abarundi kira none uburyo abarundi icyo bakunda ni kibaza ni inyungu kandi nzira yuko ubinyungu abarundi dufise ni yuko abihinduka ryiza ryotuma abarundi tugera aho twiyumvanamo by'ukuri abantu tukarondera gutera imbere twese ntihabe guteza imbere bamwe no gucinyiza abandi nibyo bikenewe ibyo rero twe twizera yuko abashobora kudushyigikira bari mu mpande zose bari bava mu migambwe yose bava mu mihingo yose ku buryo rero uwoza kumbura uyu munsi akaraba amadarapo y'imigambwe amanitse mu gihugu yobona umugambwe umwe wonyine yoca yibaza ngo ngo nta wundi nta bindi byiyumviro bihari mugabo birahari hageze yuko bishyirwa ku mugaragaro mu gihe cy'amatora abantu bazobona yuko by'ukuri mu Burundi abantu bafite uko babona ibintu gutandukanye mugabo kandi uko kubona ibintu gutandukanye niko ko ndo kuzona dufasha kubaka Burundi ushobora kugira iteka n'itekane gusumba
ibibazo kenshi na kenshi biribonekeza imbere gato y'amatora mu gihe cy'amatora canke nyuma y'amatora ika hakaba n'imigambi kenshi icaye yonjora ikava mu matora nashaka kubwa mbere na mbere mu kanya gato y'umutubwire niba umugambi wanyu zobandanya amatora uku naho ibintu bizaba byifashe ko byifashe amajwi yatohozwa hanyuma mu gihe mu mugambi wanyu to kwitwara neza utotsinda ko muzokwemera nk'ibyavuye mu matora
twebwe turi mu rugamba rwa politiki ibintu bitomoye turabyemera kandi turabyemanga kandi turabishingira intahe mugabo kandi ibintu ubona ko birimo amahinyu nawe uvuga ati nta kundi reka tubandanye mugabo amahinyu yo ntiwe kakuyavuga rero twebwe icyo dushaka nuko abarundi tugeraho tumenya yuko ikizozana iterambere kizozana amahoro mu Burundi n'igihe icyo umunyagihugu yavuze cyubahirizwa amatora ariho kugira ngo afashe abanyagihugu bonyine ubwabo gutanga intumbero igomba kuja iyo rero uri ku butegetsi ugashaka rero witirire abanyagihugu ibyiwawe biba biko biratera ingorane kuko impera n'imeruka haba ingorane mu gihugu rero hako abantu bogira ingendo mwene iyo abantu bokwemera bakaraba aho abantu bashaka kuja bakemera riga abo barundi nabo barundi kazi imigambwe sibo bagomba kuyikorera nibo bagomba gukoordinate niyo igomba kubakorera kuronde tegetsi rero cyane ko buri ku butegetsi nuko ugira umutima wo kuba umusuku w'abanyagihugu bose kandi aho utavanguye rero icyo bakiza nuko amatora yotunganywa ku neza y'abarundi bose natunganywe ku neza y'umugambwe kanaka cyane ko neza y'umuntu kanaka cyane umugwe w'abantu kanaka muri icyo gihe atunganijwe ku neza y'abantu bose hanyuma abantu ico bashikirije bacishije mu gutanga amajwi yabo kikaba ari cyo gishyirwa ku mugaragaro ibi icyo gihe nibaza ko atangorane zoha
yego mwitwe utenshi uti mwese ko muri kamara bandanya kumviza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Desire mwiriwe neza
allo mwiriwe
muri hega Desire
ni Bujumbura mu Burundi
na kandi kazina ninde
mukunwa
mukunwa yego mufite ikibazo duga ku jambo ikibazo cy'imviro
yego murakoze ubwa mbere ndabashimiye ko mwashoboye kundonsa kajyo gucashikirije kuri kimukino kiganiro
yego
ama kandi nongere ntange mwiriwe kumutumire witeka mwadu tumire uno munsi mu kiganiro mwiriwe mutama wacu
eza
ndarakumva duga ku ijambo
ndakengurutse ko mwashe gutunganya ikiganiro nyiki
yego
hanyuma tubanze tubakeze ko mwashe kugira umutima rugabo mwamanye kuva kera kuyumvira mugashaka kuva tuti muguva mu muti ibibazo tuba turimwo nuko duhangana n'abantu duhangana n'ibibazo mukamwe arashoboye gutera intambwe maze murashinga umugambwe uno munsi abarundi babemera kandi babayoboka boshobora kubariza wamwo muriko muraraba none intunganyo zawo mubona hari ico zizohava zikora kuri send defdede twashaka tubasabe kumwogira icyo mukoze kugira ngo ibi bishoboka byose biriko biraba bibi bibwiriza guhinduka muri kino gihe turimwo hanyuma kubijanye n'abandi bantu bariko babaza ngo mbega mushaka kugira inani n'indi migambwe ariko murabona neza ko hari umugambwe uno munsi umwe mwava mugira inani mu matora y'umwira 2020 urakoze
murakoze Desire duga ku ijambo umushyana he gatanu rwaza
maze shimire Desire ku kibazo ashikirije ngire ko ndanamwishura ngira nti ibibazo biri mu gihugu nibyo bikeneye umuti umuti ntukeneye umugambwe uri ku butegetsi twebwe icyo twibaza ni uko turaba ibibazo bihari by'ubukene ibibazo by'abarundi kutiyumva namwo abarundi kwama umwanya wose umenga barinubana ibibazo bijyanye n'ibyo tuma abantu bashaka gutera imbere nk'ibibazo bijyanye no kuronka amasoko ntanga ngubu yotuma abantu bose bashaka kujya ku kivi. Ibibazo nk'ibyo rero uri kurabyiyumvira ntiwiyumvira umugambwe runaka, uraba ibyo wokora kugira ngo ibyo bibazo bitore kumuti. Rero nimba namutahuye neza, ikibazo nuko abarundi n'abarundi kazi iyo bava bakagera twumva yuko igikenewe si kuguma turaba mu maso ngurya ngurya ngurya, no turabe ibibazo dufise nibihe. Mbega nimba dushaka kugwiza umwimbu hakenewe iki, twogishika ko gute? Mbega nimba barundi twacanyemo n'uyu munsi tukaba twumva tukinubana, twokora iki kugira ngo ibyo bihere? Ibyabindi tuvuga tuti intwaro iyo ariyo yose mu gihe itaje itwarira bose igatonesha bamwe igakumira abandi, tuguma hahandi ntidushobora gutera intambwe imbere. Nturaba rero ngo nukubera ngo umugambwe witwa uko ucanye nakayirwa kuriya, raba imikorere, raba ingaruka y'iyo mikorere, hanyuma urabe nawe ugize ayo mahigwe ukosora iki, ukosora gute?
Hanyuma yabajije n'ikibazo kinani
ku kibazo kigira kabiri naco ati mbega n'ubona hari umugambwe mwoja kuca hamwe, ibintu birahinduka. Uyu munsi turi muri 2019, kumbure hazogera amatora, kumbure hamaze urubuga rumaze kumera ukundi, imigambwe kumbure yayisuganije canke imwe yakomeye canke yazimanganye, ntabyo nzi. Mugabo muri icyo gihe amatora ageze bivanye n'ukuntu urubuga ruzoba rumeze, umuntu azoraba ikibereye. Usanze gukora rero ataye imigambwe hari, none wogira umugabo wogira n'ibitariho. Usanze iyo migambwe iriho kandi ishobora kugira icyo iterereye kugira ngo urugamba mu rutsinde.
Mwebwe mwabamuse icyumweru cyo kugira inani naho ho bahakiri kare icyo cyimviro muragifiza.
Icyo ni kintu kiri mu mategeko y'uko mu gihe cy'amatora imigambwe ishobora kugira inani. Icyo gihe rero uraraba, nibyo navuze, nimba twoshika igihe amatora aba ugasanga ko rero iyo migambwe yarazimanganye nta ikiriho, kumva nicyo kinani ucukura mu mutwe. Usanze naho muri icyo gihe iyo migambwe kumbure yari isuganije, urabona ko ifite ijunja, urabona ko ishobora kugira ikizanye ugishyize hamwe n'icyo ufise, mwashobora kugira intambwe niniya, nta kabuza yuko abantu botwoheza tukagira inani muri icyo gihe.
Yego, reka duhe n'ijambo kandi Honore. Honore, mwiriwe neza? Mwiriwe, muri hega Honore?
Ndi Butumbura mu Burundi.
Irindi zina ninde?
Honore Mbonimpa.
Mbonimpa, murafite ikibazo cy'imvire mu kanya gatoya cyane.
Yego, ngira mbanze nkungurukire uwo mutumire mwasabwe gutumira, nkongera ndamutungurukira ku kintu cy'ubugabo bwiwe yaba yarakoze akongera agasinda umugambi kandi ukemerwa n'amategeko.
Murakoze.
Yego, nagira mbaze ikibazo.
Yego,
none ko umenga umugambwe uje kuba wemererwa cakiringo, bavuga ko umugambwe ushobora kuza kwitaba amashore icyo bumaze nyine buri imyaka ibiri buri ku rugamba rwa politiki, none uwo mugambwe hariho icyizere cy'uko ushobora kuza kwemererwa kwitaba amashore?
Murakoze Honore, reka duhe ijambo kandi Abdul amushyana rwasagato arakwishura icyo kibazo mu kanya. Abdul, mwiriwe neza?
Fredi.
Abdul, matwumva?
Ndabumva neza.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana.
Kandi kazina ninde?
Nisabwa Abdul Saif Aguero.
Yego, me duga ku ijambo ikibazo cy'imviro twatumiye umushyana agatonwa rwasa ni cegera cyambere cy'umukuru w'inama ishinga amateka, akaba kandi aherutse kwemererwa umugambwe w'uherutse kwemererwa CNL. Duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Mbere na mbere kambanze mbashimire kuba banze shimira Ijwi rya Amerika kuba uyu mwanya muba mwigomwe mukaduha tugatanga ibitekerezo.
Yego,
biradushimisha cyane. So nangire mvuga kuvuga ku kibazo ntabwo ninjira cyane mu kibazo cy'u Burundi kuko ahanini ibyo ntabwo bindeba gusa natanga inama nababwira ni mbere na mbere u Burundi ni bubanze bwicari bwitekerezeho burebe ikibazo bufite bw'ubwabwo ikibazo kiri imbere mu gihugu cyabo sibyo
yego duga ku ijambo
nibicare batekereze bashyire hamwe mbere yuko bimiriza amatora ari imbere nibabanze bicare bige ku kibazo bafite bakinonosore neza hanyuma njye ndabona ari wo muti mbere na mbere uzava no mu matora bizatuma berekeza no mu matora anyuze mu mucyo kandi mbere na mbere ndanabifuriza kuzagira amatora anyuze mu mucyo nta bintu by'uburiganya uzatsindwa zemere uzatsinda azafata inkoni y'ubuyobozi ariko mbere na mbere babanze bakemura ikibazo bifite mu bwabo ni nayo nama natanga
murakoze Abdul Nisa
ikindi kibazo nabaza uwo mushikiranganji agatorwa sa
duga ku ijambo
namubaza ese namubaza ese biteguye kuzakira ibizava mu matora uko bizaba iri kose nta ndayumujinya bazagira ese nta urebye nta pfunwe bizabatera murakoze
murakoze Abdul Nisabwa reka dujambo umushyaka ntaya gatondwa sa atanguriye ku kibazo cyashikirijwe na Honoré Mbonimpa cyuduga ku ijambo no ku cyimbiro cha Abdul hamwe n'ikibazo
ya murakoze ku bibazo inama batugiriye mbere rero ku kibazo cya Honoré numbwira yuko abantu bamenyereye kujuragiza abantu bari kugenda bavuga ngo nubwo twemerewe ngo ntizuja mu matora ngo tuzotangura ngo gukora muri 2021 ariko ibyo si kubiri nibwirizwa shingiro ikintu cyanditswe ko kibiringo kugira ngo umuntu ashobore kuba umukandida y'imyaka ibiri cyangwa umwaka ni ku bantu bitwa abigenga donc abantu batari mu migambwe niho bashyizemo ingingo ari nabyo twavuga tuti izi ni ingingo zo gukumira kuko abarundi bose n'abarundi imbere y'amategeko hageze ihiganwa bagomba guhiganwa bose icyo kimwe atamwana n'ikinono dushobora kuvuga umwe rero ngo wewe urafite uburenganzira wewe ubu ntagufise ibyo twanye tubivuga kandi tuzokomeza tubivuga rero ku migambwe naho umugambwe wo bushinga hasigaye umunsi umwe kiretse gusa yuko utoba woshobora kugira ibyo wabisabwa n'itegeko rigenga amatora gushyiraho intonde kugira iki mu munsi umwe ko bitokunda ariko ubundi nta kiringo ngo umwaka ngo umukambwe ngo umaze imyaka iyi ngo umaze ngo amezi aya kugira ngo uje mu matora oya uri umugambwe ushatse kujya mu matora wisunga gusa ibwirizwa rigenga amatora ukinjiramo nta kindi kintu uri kurasabwa ibyo rero uyu Abdul yavuze n'abantu bitiranya ingingo iraba abigenga bakayitiranya ibanke igambo fizitegeko rigenga abona bo bigenga urumva yuko nabantu nyine mwibwirizwa shingiro rishasha bagerageza gukumira uko bishoboka kose nduze rero ku kibazo cha none ubona kwishura yari
Honoré
rero ku nje ku byo Abdul w'Irwamagana nawe yashikirije
yego
novuga ni impanuro yatugiriye ni impanuro nziza abarundi turashobora kuba dufitaniye ibibazo cyadashaka kuba twibaza ko dufitaniye ibibazo mugabo nk'uko kuva na kera abanye babivuga bati ibigize inama bigira imana burya ingorane z'abarundi nk'uko twabyumvikanye kuva mu 2000 mu masezerano y'Arusha inzira yo kubirangiza nuko twicarana tukavuga tukabivuganaho tukabiganira ko hanyuma tukagira iyo dufunditse rishobora kuba twese iyo duhumuriza ibibazo rero mu bantu byama bihari mu kindi bavuga ngo hari abantu ntiyaburundu urubuntu mugabo umuti nuko abayifitanye ibibazo twashobora kwicarana tukavugana ingene twobitorera umuti tugatera intambwe tuje imbere twese atawugira ngo ngende nyene uwundi ndamusiga inyuma kuko usize uwundi inyuma aho kugufata imbuzo gakwega asubiza inyuma n'ubundi.
Yego me Abdul yashikirije n'ikindi kibazo kisaba ikibazo twabajije ati amatora aheze ntimutsinde yakoresha ijambo ry'ikinyarwanda ntimuzogira inda y'umujinya.
Inda y'umujinya igomba kubaho. Icyo dusaba nicyo rero wese asaba wenyine yavuze ati amatora abe mu muco, amatora abe nta buriganya cyangwa nta buswaganya sinzi uko nubyita. Nicyo twese dusaba, amatora natunganywe ku neza y'igihugu cyose, ku neza y'abarundi bose abari mu butegetsi cyangwa abashaka guca mu butegetsi. Amatora natunganywe ku neza y'abarundi bari hagati mu gihugu no ku neza y'abarundi bari mu buhungiro nabo bifuza gutaha bakaba mu gihugu cyabo cyabibarutse. Amatora mwenayo atunganijwe mwenuko nibaza ko atangorane n'imwe zoheza ngo ziyakurikire.
Egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Egide, mwiriwe neza?
Eriwe.
Muri hega Egide?
Na mahoro.
Ego muri hehe?
Turi Ngozi.
Ya kandi kazina ninde?
Mbani hankuye.
Mbani hankuye, duga kwijambo ikibazo cy'imbiro mu kanya gato.
Ego nagyambaze wo mutama.
Ego.
Aba makuru twamba twumva ngo constitution y'u Burundi yemerera umuntu ngo kwitoza ngo afite umugambi gutaramaraga imyaka 2. Kwa itwe gwetazi constitution ico bivuga ko twagatazo mu tamako rya tya makenga kubera mega sika ikiringo gito.
Ico kibazo waheje kucishura mu kanya ico ni kibazo kiraba bigenga we afite umugambi iyo ngingo yo mwibwiriza shingiro nti muraba.
Ah.
Yego. Murasikindi kibazo?
Wakoze.
Murakoze cyane
bose.
Murakoze Egide mboni hanku yereka duhene jambo kandi Junior miriwe neza? Junior muratwumva?
Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza muri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ya kandi kazina ninde?
Amazina usanzwe ni Muhoza.
Muhoza. Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe n'umushyana hehe agatondwa sa ni cegera cambe cy'umukuru w'inama nshinga mateka. Turiko tuvuga ku mugabwe wiwe wemewe mu misiyeze.
Ke na sonye kuri page ya Facebook.
Yego.
Nsanga mu byukuri cyane ho muri Afurika no muri aka karere k'Agabigari. Biba bigoye kuma ishyaka mashyashya cya ku migambwe mishyashya ishaka wenda guhatanira imyanya y'intebe mukuru w'igihugu. Ariko mu byukuri iyo ishyaka rifite gahunda ryiteguye kuva kera rishakisha ibyangombwa rishakisha ubushobozi bwose ntacyabuze umugambwe guhatana rwose. Sinzi, ndakeka nabaza wenda umukuru w'umugambwe
yego
niba imyiteguro baba bakoze kera ndatekereza niba barayikoze ntacyabuza guhatana kereka niba constitution cyangwa itegeko nshinga ry'u Burundi itabemera ko bashobora kwitoza wenda nyuma y'imyaka 2 ko bashobora ko bamaze gushinga umugambwe. Sinzi niba na
mwana nicyo kibazo namubaza se. Murakoze Junior, murakoze cyo kibazo cyo kwitegura aragishikiza mukanya ariko reka tubanze duhe n'ijambo kandi undi munyu wa radio Ijwi d'America Jean Bosco mwiwe neza?
Ego murakoze no kumi jambo.
Muri hega Jean Bosco?
Ndi Bujumbura mu Kinama.
Kandi kazina?
Bo antu kwa njia jeje ku utaga sijesho kubijana nundi sio me barazima yuko ajujani jose na jira juu baleza armi ni vichuka gurika.
Ego.
Muga mo njia jeje kupile na sone kuri jamii sasa jwa na kuri Facebook lighti. Jo ndiko na ba chiringo mugo a nyakuwa kuasaga sawa me mire muga mbe basiwa. Ariko wasaga tayar mona sangu azimu dihuko. Nubwo yari gwe nibwo hari ko hasigaye ukwezi kumwe ifikire certe yuko ashobora gupasa ne nibintu bisaba gushyiramo ingufu cyane. Sinzi yuko ndiko ndagwaworosije kubera sinagenda byumva neza ibyo mwari kumara kuvuga.
Ishikiriza icyumviro cyawe nta nyishu nta kibazo nyacu kihari kibazo kiva kuri wewe waravye ivyo twanditse duga kujamba.
bo antwa ikiringo gisigaye ndiko ndagara cyaka kiringo mavuga bavuze kwa bamwemere mugambwe hasigaye kiringo gitoyi menga nubwo ntakikije kiringo nigire ni gitoyi ariko abakunzi biwe bari basanzwe bamufite ku mutima waramufite yagumye amugumije ku mutima igihe cy'amatora cyashika akamara kujya kuri tere nk'uko kandi bagiye bari kuri tere yari yareze
Mura koze, Jean Bosco, mu shenhe agatondo rwasa, icyimbura cya mbere cya Junior Muhoza, vuga cyane cyane ku byerekeye imyiteguro, ukuntu mwiteguye, na Jean Bosco agarutse ku kiringo.
Imbere yuko nishura Junior w'i Kigali na Jean Bosco wo mu kinami Bujumbura. Mbanze kumbure nkosore gatoyi kwa Abdu yavuze ngo ndumushikiranganje nabwo ndumushikiranganje ndumushinga amateka hanyuma rero nje kwa Junior ikibazo yavuze nibyo muri Afrika ntitwatera intambwe nini ya muri demokrasi sanga kumbure abamaze kuhashika bakora ibishoboka byose kugira ngo bahagume bagakoresha uburyo bwose kuko baba banabufise muri make bagerageza kuzitira kugira ngo ntiyabihinduka ribaho yamara burya iki ni cyo gifite umwanya wacu ihinduka rigeze riraba uko bigenda kose twebwe twizera neza yuko tuzoje muri urwo rugamba duhiganwe n'abandi kandi turizera neza yuko nk'uko Jean Bosco yabivuze nituri bashasha mu Burundi mu 2010 twarimo mu matora 2015 twarimo ubwo turamaze kubona neje ubundi muri referendum twarimo turamaze kubona ibintu bimwe ingene dushobora kubikenyura ngiye dushobora kubikosora uko canye kuriya rero no kwizeza wariwe wese yuko twiwe dufise iryo shaka ryo kuja mu iganwa kandi tukarigumamo gushikarirangiye icyo gusa twari dusaba nuko abarundi bamenya ikintu kimwe amatora ni igikorwa gihambaye uba ugomba wenyine kuvuga uti kazoza kanje kazoza igihukanje shaka naka ubwirizwa rero kubiteramira abantu rero baragenda umunsi w'amatora agenda agakorora ka gapapuro mu isanduku agaca yigiriye hageze guharuha ya majwi abari ngaho ni wamenye ibyo baheza bakasoma n'ibyo badasoma mu gihe ata muntu ariko arabatera igisumo ucunga umurima awucunga ari hagati muri wo abantu umunsi w'amatora nta kindi gikorwa bagomba gupanga nibapange ko ari kuja gutora bakagumaho bagataha babonye ikivuye mu gihugu bakoze nawe ubundi kugenda ukagenda ukamenga wagiye kumara umwanya gusa ugaca witumuke ukagenda niho bigaruka n'ubundi ugasanga ibyo wari witeze sivyo bibaye kuko utabiteramiye ngo bikurikirane intambwe ku yindi
aho muri ko muvuga nk'imigambwe yoba mushana rwasa muri ko muvuga nk'imigambwe ishobora kuba yari yonjoye matora ibihumbi 2015
oya si ibyo ndiko ndavuga ujya munsi w'amatora yuko abantu benshi barazinduka bagatonda ku murongo yamara gushira ijwi ryiwe mu isanduku agaca yigira hanyuma wagera uko wabona umenga mwari benshi ukaza wumva ibintu wumva nawe ko ari bitangaza ndiko mbwira y'abarundi n'abarundi kazi yuko amatora ni igikorwa gihambaye kurya umuntu ateramiye ikintu runaka n'amatora bisaba ko umuntu ayateramira agatahuka ariko abonye iti umugambwe wacu turosaya umugambwe wundi barose ariya nawe kuvuga ngo ntacyo ngo bazotubwira oya umunsi w'amatora dukora amatora gusa ibindi twibagire niko tugomba gukora gutyo ibintu mworaba yuko iryo hinduka ritaza kandi vuba kandi abantu bose bakabyishimira
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hijwe rya Amerika turi kumwe na Joseph niriwe neza
mwiriwe amahoro Frederic Nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego akandi kazina ninde
Bizimana Joseph.
Yego tugakwijambo kibazo cy'imviro.
Eh mu banze mu ndamukirize umutumire wo mushinga ntare agatorwa se.
Arabumva.
Eh ifite tubazo tubiri two kumubaza akabazo ka mbere. Bajya baca umugani ngo imihini mishya itera amabavu. Ese afatiye ko umugambwe ari mushya ntabwo yaba abona ko hazaboneka intambamyi mu kongera kumenyekanisha mu bayoboke be amatwara y'uwo mugambwe bikazamufata umwanya bityo bikazatuma yagira inzitizi mu bijyanye n'amatora yo muri 2020 bikazagera abayoboke batasobanukirwa n'uwo mugambwe mushyashya. Akabazo ka kabiri ufatiye ko ku bunararibonye bw'uwo mushinga ntayo agatorwa sa mu bijyanye na politiki wabonaga rwose ageze nko mu bushorishori bw'igiti. Ese buriya kongera gushinga umugambwe mushyashya ntibyaba bisa naho agarutse hasi kongera kurira cya giti, navuga ko ari igiti cy'inganzamarumbu bikazamugora nanone kongera kugera aho yari ageze. Sawa kabazo kanjye utubazo twanjye twarutwo.
Murakoze Joseph Reka bishyure kuri izo bibazo ibiri mu kanya gatoyi.
Nanjye ndashimiye Joseph ati buriya imihini mishya itera amabavu niko niko mu Kinyarwanda bivugwa n'umukino w'inzabatubwa tuti muhini mushasha utera amabavu numva nicyo kimwe. Yamara ku by'iwacu ntabwo ari ibintu bishasha cyane rwose kuko twari dusanzweho kiretse ko twari twabujijwe kuba natwe twashobora gukora twidegembya twisanzuye. Rero abantu kumenya ibyiyumviro byacu si ibintu bizorusha cyane cyangwa se ibintu biruhije cyane. Tugira n'amahirwe u Burundi si igihugu kinini cyane rwose ku buryo uwomara umwaka wose utashoboye gushika hirya no hino. Biroroshe u Burundi ni buto cyo kibe mu Rwanda mbese ufise amikoro yo gushika aho ushaka gushika nta kibazo. Hanyuma ati ubwo se niko bari nk'uko umuntu yoba yashitse mu bushorishori bw'igiti noneho akatangura kuza kukurira igiti kininiya atabasha no guhwanya kumbure gushika aho yari ageze bitokoroha. Kubera yuko umugambwe ubwa mbere na mbere ni ibyiyumviro ubwambwe n'abanywanyi ibyiyumviro turabisanganywe n'abanywanyi turabasanganywe gusa kugira ngo umuntu yizere gutsinda agomba kongereza ingufu akarondera abanywanyi benshi gusumba uko abari. Natwe rero nicyo gikorwa duhamagarirwa mu minsi iri imbere tuzokora turondera abanywanyi bashasha biyongera kubo dusanganywe tunereka abarundi ibyo twipfuza kugeraho turi kumwe nabo. Hanyuma hazogera rero amatora rero ndizera neza yuko amatora azoza kugera by'ukuri abarundi bashobora guhitamo neza bashobora kuduhunda amajwi kuko si ibintu bazoba batazi si abantu bazoba batazi abarongozi basanganywe nabo babana nabo mu mitumba hirya no hino mu makomine mu bisagara hose rero twe twibaza neza kandi turizera neza yuko nubwo kumbureye bizodusabe ingufu nyinshi zo gukora kuko ibyo wari gukora mu myaka 4-5 ubaye ngombwa kubikora mu mwaka umwe urumva yuko nyine ugomba kubira kuya by'ukuri ariko nizera neza yuko bizogenda neza.
Reka tubibutse kandi ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Pierre mwiriwe neza.
Mwiriwe
neza Pierre muri hega Pierre
ndi mu ntara ya Muyinga mu Burundi.
Kandi kazina ninde?
Yego
tuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Yego reka mbanze ndamutumire.
Arakumva.
Yego sabato kanje ubwa mbere na bomba ndamubaze ko akunze kuvuga yuko abanywanyi batotezwa bana batotezwe. None ubu arabona yuko ibyo bagagabanutse abahora
Murakoze Pierre ha ndeka tumuhakanya yishwe kuri izo bibazo bibiri ibibazo byo gutotezwa eka ni kibazo cye kiringo cyo kwiyamamaza tugakwijambo mu kanya gato
naje nshimire Pierre we muyinga itavuga n'icyo gatotezo kariho ati mbega none kazoba kaheze muri bibiliya niho handitse ngo mbega umwana w'umuntu yagaruka azosanga amahoro ku isi mbisigura yuko hari ibintu usanga bimeze nk'ubwome muri mu bihugu hirya no hino agatotezo ukagira akagira kuko atinya kuva mu kibanza arimo cyanya akagira kubera afise ako gatima tarikiwe ibyo nabyo ntibihinduka ngo nukubera twebwe twaba turose umugambwe cyane tutawufise oya gusa icyo nobwira Pierre n'ubundi yibaza mwe nuko umuntu uwariwe wese ni inengesere kuko abantu beragora guhinduka bafata umwanya guhinduka hariho umuntu ayumva yuko muri we agomba kubaho wenyine nawe yumva namwe ko abandi atakibanza bafise uwo rero urumva yuko nimba aramugoreye kwitoteza abandi ntacareka kubatoteza ngo ndukubera yuko umugambwe wemewe icyo bakiza rero nuko cyane cyane abanwanyi cyane n'abandi babona yuko abatoteza atariko nuko bataha umwanya uwo agomba kwitwaza iki cyane kiriya kugira ngo abatoteze nuko batamuha uwo mwanya nimba ugomba gukora ikinaka nimba amategeko agwa uburenganzira ubucanye buriya kurikiza ibyo amategeko akubwira ntuje kubiri n'ayo mategeko kuko ugiye kubiri n'ayo mategeko z'umuhaye akanya keza ko guca noneho akoresha kwa ubasha agaca arenga ko agashyiramo n'akandi kiwe agatotezo rero kariho turipfuza yuko gahera ariko ni urugamba nk'urundi ni buke buke kazote bagahere hanyuma ikindi yavuze ati ikihe cyo kwiyamamaza ni gito nibyo kandi twaba tubivuga kuva ryari twamye tubivuga nuko nyene kumbure ubona yuko wewe afite inyungu bwo kugira ikiringo gito afite n'ububasha bwo gushinga amategeko kuko agomba aragerageza akakuburizamo ariko ubundi mu gihe abantu twokumva neza yuko amatora ari uguganishwa ibyiyumviro ntiwovuga rero ngo abantu baba bamaze kuja mu gihugu cyose mu ndwi zibiri ngo babe bashikirije ibyiyumviro byabo abantu bose babyumve banyugwe none bamenye ibyo bahitamo n'ibyo badahitamo je nama mvuga nti icyo bakiza ni uko ikiringo cy'amatora kigeze igihe cyo kwiyamamaza nuko n'imiburi iburi nuko bafata ukwezi kose umuntu afashe igihe gito ukwezi kose kubera tuvuga tuti nawe nyine n'ukundi atagutse cyane ariko uvuze uti ushaka yuko by'ukuri abo bantu bose bahiga ngo bashaka kugenda mu mazone yose mu makomine yose mu mitumba kumbure byogora ko imitumba n'ibihumbi bingahe hafi ibihumbi bitatu birenga gato mugabo amazone amakomine ushatse yuko abantu bose bahiga ngo bashikayo urumva yuko byofata nk'ikiringo cy'amezi nk'abiri
umuntu
afashe rero nk'amezi abiri cyangwa byagoranya hagafatwa ukwezi kumwe kwa kampanye byoba mitende ariko indwi zibiri mu by'ukuri ni nke cyane
muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika reka duhe n'ijambo kandi Fabrice mwiriwe neza Fabrice muratwumva numva telefone ya Fabrice imeze nawe reka duhe ijambo Cedric mwiriwe neza
Nironeza
muri hega Cedrica
jewe ndi Kampala Uganda
yego kandi kazina
mukije ni irakoze
irakoze
ndaramukije nyine cyubahiro mu kinga mateka agatani kwasa
yarakumva
yego hama jewe inga bari bwangoye nashaka aze kunyishura nkiri ku murongo guko connection zari zanyankiye
nayo
tuto tubazo nagomba kumwibariza umunyacyubahiro yahora arongoye kibi adesho cyo bari barise yabari imigambi yari ikize hamwe ariko rero uwe agi ibara muhimereye umugambi nagomba kucana amabaza ko azoguma akorana nabajya bari kumwe chanke azokora ibikogwa kuganga kiwe hama ikigira kabiri nagomba kumubaza nti inyito ragiriza shingiro bari bagiye bo bigisha ko botora oya nta mubaza nti yise ni dufite ubu arayise ku kizero guko nibaza ko ari izo cyo itunganya n'amatora ya 2022 hanyuma akagira gatatu agomba kumubaza nti ko boba baramaze kugira organization nko mu ntara canke kigo kiri hanze y'igihugu abamuserukira canke abo tuzokinira nko gukorana canke abo tuzokinira nko kubabaza Nchandamu ndamusaba by'umwihariko n'unyamakuru akakarimiro kanje muze kukamumpera bishobotse azompamagare ndafite ikizwa kuvugana n'umubwira ngakwiradiye ku radio mu wamukoze
ego me turamuha imero zawe Cedric irakoze reka tumuhe ijambo kandi acishwa n'ibyo bibazo bitatu mu mubajije duka ku ijambo agatanga rwasa
yego murakoze Cedric Kamara ati kumwaruna ni beka zobandanya cyane ibazo n'acishwe ariko kumborere batacumvise ndomubwira yuko igirizwa shingiro riruguru umujyango w'imigambwe kugira inani igihe cy'amatora kigeze rero twebwe tubavuga tuti igihe cy'amatora cyagera imigambwe ikaba ihari by'ukuri dushobora gushyira ingufu hamwe nta kibazo kihari yuko twashyira ingufu hamwe kugira ngo turabe ko tworonke umwimbo uca uw'umuntu yogera ko mu kindi avanwe nyakamwe inyaga imwe hama ku kibazo kijyanye n'uko sendi hari ko ndayizera cyane ntayizera ngo cyane cyane yuko muri kampanye referande twigisha gutora oya njye nombwira yuko mu by'ukuri seni ukuntu yagiyeho jewe sina ntibyanshimishije kubera yuko yagiyeho kumbura abarundi tutabivuganye ko ngo tubyumvikane hanyuma icyo bakiza ni uko kubera tutarabona ibyo tuvuga ngo duhagarare icyo bakiza ni uko iyo seni yokumva yuko igihugu igakorera igihugu igatunganya amatora ku neza y'igihugu nicyo coba ciza niho uwo ari we wese yashobora kuyizera hanyuma ati mbega mwaramaze kwitunganya abaserukira mu ntara hanze n'iki ibyo kumbure ntagira ikibazo turi ko turabyisuganyamo nihagera kumbure yavuze yuko ari Kampala abari Kampala nihagera yuko babakura kugira babwire ibyo bakorana bazobimenya aho nta kibazo gusa icyo yomenya ni uko ntitwicaye ibyo n'umutaga turi ku kivi turi ko turondera nyine twitegura kugira ngo igihe amatora azoshikira ntituzobe nk'abatunguwe ariko tuzobe tubajemo by'ukuri tumva yuko turemye kandi twumva yuko dushikamye
tubibutse inshuti mwese muri ko murabandanya kumviriza ikiganiro muri sanga ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umushinjantahe Agathon Rwasa akaba ari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka turi ko tuvuga cane cane ku mugambwe wiwe uherutse kwemerwa reka duhe n'ijambo kandi Reverien mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye hiye ku ijwi ry'Amerika
yego turaho kandi kazina ninde Reverien
ngenda kumana
muri hehe
Karere k'ibiyaga bigari
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'umviro
ndamukiriza uwo munyakuba wa Agatogwasa
arabumva
cyo nagomba amakenga fishe najyanda ndamubaze yuko bafise icyizere cyo gutsinda amatora nubwo baba baramwemereye turazi yuko mu Burundi atacyuka cyiza cya politiki kihari ko tuzi mbona kato wana sen oto wana vautegesi vuzikuiwa amatora chane walize yuko wazo tuinda changwe wa niwa tuindwa wazo zifatango gete kumbona inu yomu Burundi vigoya tachize rumono agira kugira amatora abantu barahunze bakiri bamwe barahunze batakiri mu gihugu abona yuko hari icyizere bafise yuko hari ibintu bizohinduka ko tubona bizibiriye kwata rubuga rwa politiki ruhari. Murakoze cyane icyo nagomba kumubaza.
Murakoze Reverien. Reka tubanze kandi duhe ijambo Elisa Mukanya umushena ya gatano rwasa arakwishura Reverien acishura ni ibibazo vya Elisa canke ivyimubiro azoba yashikirije. Elisa muratumva?
Ego turavumva cyane.
Muri he?
Abere muri Australia.
Australia murafite kibazo murafite cyimubiro?
Je nanse tubaze Kenya gusa ni nka tubiri canke dutatu ko gusa yakabuze kambere kandi karavuga gati ego mutamaga tongwa sa ahoga go gutanguza umugambi mushasha ariko na sekiyado ni ibazo ni kuri iki mu Burundi ari cyo gihugu gitonya dufise ariko kikaba konflika ari cyo gihugu gifise imigambwe myinshi imigambwe yamwe ko kuva kera twavuze tuyisangaho dukora tuyisangaho ariko niyo bishitse umugambi uhagenda ku butegetsi umwaka manda ya mbere batwaye neza ya kabiri bice ba urudubino bagacha bihinduka bikaba bibi gusumba rero kumbura akabazo nagomba nibarize kari kamezi kameze uku ni kihe kintu bo nk'umugambi bagiye gukora kugira ngo berekane ihinduka cyangwa se berekane ubudasa buri hagati y'umugambi wabo mushasha n'imigambwe ya ihasanzwe irenga mirongo ako n'akabazo ka mbere hama kandi kabazo ka kabiri karavuga gati mbese mbe nk'uko banyamahanga bari kure cyane hanze ya Afrika bobo bazoshobora kubashikiriza ibyiyumviro byabo gute nk'abanyamugambwe mbe bo bafise abantu bakorana nabo muri ibyo bihugu canke barategekanya kubarondera kama akanyuma ngiye guhereza ko karavuga gati cagumye kigaruka kenshi ariko nagomba mbaze muri ubu buryo n'akahe kamaro ko kujya mu runani nk'imigambwe cyane cyane iyo hageze mu bihe by'amatora ariko mu kindi gihe ibihe by'amatora bitegereje ataruna n'igira rubaho n'akahe kamaro ko kuba mu runani mu gihe cy'amatora.
Murakoze Elisa mubanze mutwibutse izina ry'ikirundi.
Bigirimana
murakoze.
Yego
umushana rwasa agaton icyumviro ikibazo cya Reverien muce mundi gakuri jambo ni ku bibazo bitatu Elisa Bigirimana abaje mu kanya.
Murakoze bo mere kuri Reverien ati murafite icyizere cyo gutsinda cyangwa murafite icyizere yuko ari kizohinduka ntushobora kujya mu ruhigi utizeye kubura mujwa no kuja mu rugamba utizera kunesha cyane utinda icambere gituma uja mwihiganwa nuko wemera kandi wizera yuko ushobora gutsinda cyo ni cyambere ujuta icyo tagifise ndiwo kwigura jamwe ntani impamvu ndi utakaza umwanya ngo utakaze kuguzawe twere cyizere turagifise kubera yuko abarundi tubana nabo urabona ubuzima babayeho turazi n'ukuntu Uburundi bwagiye bubaho twe turizera yuko abarundi benshi cyo kime natwe dushyize nguvu zacu hamwe dushobora guhindura ibintu niryo hangiro dufise ati ibintu none bizohinduka ibintu bizohinduka kubera bihindurwa n'abantu iyo abantu rero bafite ishaka ryo guhindura ibintu birahinduka byo ubwabyo ntibishobora kwihindura mugabo abantu bashaka kubihindura kandi iyo ihinduka rigeze kuri ba rirabanyene kuko niko biri ibihugu byose niko bigenda nta byama kwa kundi ibintu birahinduka uko umwanya ugenda. Elisa muri Australia ati kubera iki mu Burundi hari imigambwe myinshi kandi ari igihugu gito harije kavye byinshi nge ni kurira yuko abarundi tutemerana kumbure cyane kobera yuko muri politiki ari abantu benshi bafata ko politiki ari inzira yo gushikira amaronko ibyo ngira ngo ntawe no sino birandira koko sibishasha twarabibonye none wosigura gute yuko hari migambwe ingano kwingana umugambwe ugasanga nta nabantu wanyi amajana birusha gukoranya mu gihugu cyose murabo kubera yuko umuntu yitirirwa uwo mugambwe ashobora kuhabwa akazi hanyuma agakora ukuntu kugira ngo ashimishe abashobora kumuha ku kazi urumva yuko hakiri ingendo kamwe niyo imigambwe nyine mwene iyo nyine izokwamiriho ariko nacyo cyungura igihugu kiretse kumbura yuko bituma ahubwo haba ibintu wabati na abantu bashagira ingendo yo kuba nk'abasabyi
ndabona akanya kariho karihuta
ibyo tubaho baguma bemerewe neza mugabo batarambye kumbure inyungu z'abandi benshi.
Elisa yabajije n'ikindi kibazo ikibazo cerekeye akamaro kugira inani kandi mu matora gusa ahandi zitahari ikindi kibazo yabajije mwacishuye zerekeye ku muzoja ku banyamahanga yego tugakwi jambo
tungaye dutatu
ndabona na Deo aturindiye kugira ngo tumuhe ijambo tugakwi jambo kuri ico kibazo cibe
cyane cyagagure
yego
yabuze ati none itandukaniro ryanyu n'iyindi migambe ni hehe itandukaniro rirahari rirahari kuko twebwe imigambi dufite igihugu kumbure itandukanye n'iyo bandi twe turaraje gushinga no kubona uburundi buri nuko buri uko buri tuzi uko bwabayeho tukiyumvira mubandanije nk'uko byoherera hehe twifuza yuko abarundi twemerana mu butandukane bwacu tukanywana tukumvikana tukubahana tukubahirizanya hajya si benshi kumbure bashaka kwihanganiranira mugabo twe turumva yuko tubwiza gushira imbere ikintu kwihanganira abandi ku kibazo cyo gushikira abarundi bari hirya no hino turabashikira abo makunga avuga turashobora kuyashikira duciye kuba yaserukira ngaha duciye no kubacu bari mu mahanga hirya no hino hanyuma akamaro ko kuba mu nani ni za ngufu zijya hamwe iyo naho abantu bavuga ati twebwe turiumva ko twikwije nta kibazo barashaka gukora uko ariko kandi ibyo by'inani urumva mu gihe iyo bwirizwa shingiro baryanditse nk'uko babishaka bakavuga ati
reka ko twamwemereye Deo tumuhe akanya gatoya Deo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyihuta ikibazo kimwe Deo mwatwumva
ego ndabumva cyane
nyarutsa ufise ubuntu tumwe
akaba dusanze nukuvugira nyarutsa nyine ko n'umwanya ndabona wagiye kuva bakemererwa kuva ukiri umuhazi hanyuma ukagenda bakabonanuka mu mugambwe niba adafata ntuzanya n'umwe umuntu wanyu wagwasa yigeze yoherezwa none ubuho ntihenze imiri badakuba haheze nk'imyaka ishika n'ikindi irenga sinzi nagira ndamubaze ubu buryo wabona yuko bazakoroherwa abantu wanyu hayo kuko mbona
yifuza
barabareka ayandi ma
ndeka ishobora kukabaza duga ku ijambo mushanahe agato wasa
icyo n'umwishura nuko mu rugamba niko bimeze kuba ati koroherwa turabyipfuza mugabo turazi yuko duhanganye n'abantu bakeneye kuguma ku butegetsi mugerage ifite ubutegetsi aragira ashobora kubukoresha nk'uko abishaka ni ukumenya nawe igihe ubyifatamwo kugira ngo nawe ushike iyuja ngira ngo arabizi n'umwana ahagaze ko acunka mugabo z'uko aba yabishaka urumva rero ubutegetsi ubufise agerageza kubukingira no kubuguma ko uko ashoboye kubose igikuru ni uko abantu bumva yuko turi imbere y'ubutegetsi kumbure bumeze uko bwoba bumeze hanyuma umuntu akirinda gukamira mu coze uwo wese yagomba kwitwaza ubutegetsi kugira ngo amukandamize urashaka kurondera ibyo ushaka ukabishika ko mugabo gwineza buhoro y'umunsi ba yawugeje ku mugezi
ndabona
ikintu uko abantu bakoresha ubwitonzi
akanya katujanye
bakubaha bakubuhana
mushinahe Neza agatuma rwasa mwakoze cyane gose kuba mwitavye ikiganiro cyo radio ijwi ry'America. Turabashimiye cyane, turashimiye n'abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo. Turashimiye engineer McLean yadufashije mu ngabwizuma na Fatukarara yadufashije kwegeranya ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese, muwandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'America.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mwiriwe neza nshuti.